Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro vyo kuri nosa. Uburundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no ku mbuga ngurukana bumenyi. Adresse yacu ni wezitatu@radioyacu.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ni ibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya y'ikiza cya corona. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi y'abadepite n'ayabaje inama b'amakomine harategekanijwe kuri uyu wa gatatu. Abanyepolitike bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu barahanurwa.
Je nari gushima mbere amazi kugenda bari hamwe gutwabone bari hamwe bariko rakwa ko ndiko ndavuga bati twifuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagariye kuja mu bintu byo kwigira hagati ya Uganda turiyemeje yuko ikisomo y'amatora tuzocuba tukacubaye.
Uyu ni President Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi asigura icyo umukandida azotsinda amatora hakwiye kuzoshira imbere. Iyo nkuru hamwe n'izindi zirimo umupatiri mu Rwanda yagirizwa gufata umwana ku nguvu hamwe n'iyerekeye igitero muri Afghanistan cyahitanye abantu indwi twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'igihugu cya Tanzania amenyesha ko ibitigiri by'abandura ikiza cya corona bagabanutse naho ubuserukizi bw'igihugu cya Amerika mu gihugu ciwe bavuga ko hariho ukugwira kw'iyo ngwara ya corona mu gihugu ciwe. Muri misa yaraye yitabye ico ku munsi w'Imana, Perezida Magufuli avuga ko amasengesho yafashije mu kugabanya ibitigiri by'abandura umugera wa corona kandi ko bibandanyije uko muri iyi ndwi agiye kugurura amashure n'imikino ya sport. Muri urwo rwandiko rwasohowe ku munsi wa gatanu kandi rukaba rugizwe n'amajambo akomeye, ambasade ya Amerika ivuga ko ibitaro bitari bike mu gisagara cya Dar es Salaam byagwiriyemo abagwayi batari bake b'umugera wa corona muri izi ndwi za vuba. Perezida Magufuli avuga ko indege zitari nke ziza zuzuye ingenzi muri Tanzania kubera igihugu ciwe gihagaze neza. Yavuze kandi ko yatanze itegeko ku bushikiranganji bw'ingenzi n'ibidukikije kudashira ingenzi mu bibanza bya bonyene ngo basuzumwe ukundi iyo bapimwe bagasanga nta muriro bafise. Ahandi naho ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS riratangura ikoraniro ryayo ry'iminsi ibiri uno munsi ku wa mbere, ni mu gihe hari icyuka kibi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo arabitubwira.
Iryo koraniro ryari kumara indwi zitatu ritangura uno munsi ku wa mbere. Iryo koraniro rya mbere rizoba ribaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Yamara icyuka kibi hagati ya Amerika n'Ubushinwa gishobora kugera mu ngingo zikomeye zikenewe kugira zitorere inyishu ikibazo cy'ikiza cy'umugera wa corona. Bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu n'amareta, abashikirangandi bajejwe amagara y'abantu n'abandi banyacubahiro bitaba iryo koraniro rya OMS. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ikoraniro ry'iryo shyirahamwe bitangura uno munsi ku wa mbere riri mu makoraniro azoba akomeye cyane azoba abaye kuva rishinzwe mu mwaka w'1948. Yamara amahirwe yo gushika ku masezerano ku ngingo amakungu yofata mu ntumbero yo gutorera inyishu ikiza cy'umugera wa corona ashobora kugiramirwa n'imigenderanire itari tosekara kurushiriza hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yaragabishije mu ndwi iheze guhagarika imigenderanire n'Ubushinwa ku ruhare icyo gihugu cagize kwiragiza ikiza cy'umugera wa corona. Yarahagaritse kandi amafaranga igihugu ciwe caterera mu kigega c'ishirahamwe OMS. Yagirije iryo shirahamwe ko ryafashe minenegwe ikiza cy'umugera wa corona mu ntango kandi ko rikorera mu kwaha k'Ubushinwa.
Abagwanyi b'abatalibane bateye igisasu cahitanye abashinzwe umutekano indwi congera gikomeretsa abandi 40 mu ntara ya Ganzi muri Afghanistan. Ibindi kuri inkuru Geoffrey Mutagoma arabitubwira.
Umuvugizi wa Minisiteri y'umutekano mu gihugu muri Afghanistan yabwiye ijwi rya Amerika ko abateze icyo gisasu bari bagamije umutwe wa 73 w'ubuyobozi bw'ingabo bushinzwe umutekano mu kigo cya Afghanistan cy'iperereza. Umuvugizi w'umutwe w'abatalibani Zaibullah Mujahid yigambye icyo gitero avuga ko cyari kigamije uwo yise umwanzi watangije intambara yo kubarwanya no kugaba ibitero ku basivili mu turere tuyoborwa n'umutwe w'abatalibani. Mukindi gitero abatalibani bisha barwanyi barindwi b'umutwe barwanya mu ntara ya Takhar. Umuvugizi wa polisi muri iyo ntara Khalil Asser yemeje iby'icyo gitero cyabereye mu karere ka Yangi Kara avuga ko abatalibani babiri nabo bahakomerekeye. Mu cyumweru gishize uruhererekane rw'ibitero umutwe w'abatalibani wagabye birimo icyahitanye abana b'impinja na ba nyina mu bitaro byo mu murwa mukuru Kabul byatumye Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan ategeka ko agabwa ibitero simusiga ku mitwe y'abatalibani n'indi mitwe y'iterabwoba. Abatalibani bari bamaze igihe batagaye ibitero nyuma yaho basinye amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri.
Ayo yari makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha RIB ruvuga ko rwataye muri yompi patiri mukuru wa paruwasi ya Mbogo yo mu karere ka Rulindo Dukunze Umuremyi Jean Leonard, rukaba ruri korora mugira ko amaperereza rumwagiriza ibyaha byo gufata umwana ku nguvu. Inkuru tugezwaho na Asumta Kaboyi.
Urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruravuga ko rwafashe padiri mukuru wa paruwasi ya Mbogo Bwana Dukunze Umuremyi Jean Leonard rumukurikiranyweho ibyaha byo gusambanya umwana w'umukobwa ku gahato. Umuvugizi wa RIB Marie Michel Umuhoza yabwira Ijwi rya Amerika ko bamenye aya makuru bagahita bata muri yombi uyu mupadiri.
Yitwa Dukunze Umuremyi Leonard akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana.
Umwana w'imyaka ingahe?
17.
Ni umwana wareze, ni byagenze bite kugira ngo mubimenye ko ubundi nka padiri ari umuntu ukomeye udapfa ku ibintu byo bitajya ahagaragara?
Padiri ni umuntu ukomeye ariko ntabwo ari hejuru y'amategeko.
Umwana ni we wamwiregeye?
Cyangwa ibyo twaba tugiye kwinjira mu kumena amabanga y'akazi.
Umuryango Kado, umwe mu miryango urengera uburenganzira bwa muntu wita cyane ku kibazo cy'abana, ugaragaza ko muri iki gihe cya COVID-19 aho amashuri yabaye ahagaritswe bakiri umubare munini w'abana bawugannye bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa. Bwana Evariste mu Rwanda Shyaka, umukozi muri uyu muryango, yabisobanurira Ijwi rya Amerika.
Muri iki gihe abana benshi batakiga ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana n'ubundi kiragaragara, kuko ko mu gihe cy'ibyumweru bitatu cya COVID igihe ari aro lockdown yonyine habonetse ibyaha byo gusambanya abana bigera kuri 28. Mu by'ukuri ihohoterwa ryaragaragaye kandi bishobora no kuzakomeza kugaragara, kuko abana bagiye kumara igihe kinini batari ku ishuri, uretse n'iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa iribabaza umubiri, yewe bazahura n'ihohoterwa rijyanye n'imirimo ivunanye ku bana, kuko niba umubyeyi ubukungu bw'umuryango bwagabanutse ntabwo azajya mu kirombe ngo asige umwana mu rugo, kandi tuzi yuko mu gukora mu mirimo y'ibirombe ari imirimo ibujijwe ku bana. Ubwo rero byumvikane ko n'ubundi ihohoterwa naho rishobora kuzagaragara.
Mu Rwanda Shyaka yumvikanishije ko kibako bajya bahura n'imbogamizi, kuko ibyaha nk'ibi bikunze guhishirwa mu miryango ntibijye ahagaragara.
Ngira ngo kaza abantu bihaye Imana basambanya abana twajya batuzumva hanze y'igihugu, ngira ngo mu Rwanda n'ubwa mbere tuzumva, n'ubwa mbere nyumvishe sena yiza ariko ubwo wenda biratuma umuntu abikurikirana, ariko bijya bibaho ntabwo rwo ngo wenda n'igitangaza bijya bibaho, kuko nabo ni abantu kandi bashobora kuba bakora ibyaha. Urumva ko hari agahomamunwa ku iki cyaha kirashyirwa cyane, kuko harimo parametre zigera kuri eshatu zituma babihishira. Hari ukuba abana baterwa ubwoba, hari ukuba bashukishwa utuntu ngo ntibazavuge, noneho yari umuntu bafite ububasha cyangwa umuntu ufite uko ameze, urumva ko byanze bikunda ku buryo bushoboka bwose yaba imiryango ye akayifasha ku buryo yatumwishyira, cyangwa umwana akagira ibyo ahabwa byatuma yishyira. Guhishyira biroho cyane rwose, niyo mpamvu ubona ibirego dufite kugeza uyu munsi byagerwa mu nkiko n'ibice cyane ugereranyije n'abana bakorewe ibyaha.
Marie Michel Umuhoza, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha, yasobanuye ibihano bihabwa umuntu wahamwa n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu.
Icyaha iyo gihamwa umuntu arahamwa ukamwa n'ibikorwa byo gusambanya umwana ahabwa igihano
hari igihe nawe yaba yashyizemo ubushake bwe, nabwo itegeko riramuhana
bose mu mfite imyaka 18 ku mwana, kubera ko adafite imyaka y'ubukure ariyo 18 itegekwa n'amategeko mu Rwanda.
Twagerageje kuvugana n'abapadiri bagenzi ba Dukunze Umuremyi kuri iki kibazo, abemeye kutuvugisha bavuga ko babujijwe kurigira icyo batangaza mu gihe cyose hagikorwa iperereza. Umwe wagize icyo atangaza ariko utifuje kuvuga amazina ye yambwiye ko iki kibazo gisa n'amayobera mu mpamvu zigera kuri ebyiri yatanze. Iya mbere agaragaza ko bishoboka ko uwo mwana w'umukobwa yabeshyeye padiri, kuko amakuru afite agaragaza ko ibyo babajije uyu mukobwa byose kuri padiri yabiyobewe. Indi mpamvu ya kabiri akavuga ko n'umuntu waba ufitanye ikibazo na padiri ashobora kumutega uyu mukobwa. Mu magambo ye aragira ati umukobwa w'imyaka 17 aba asa nk'umugore, bivuze ko ari uwashatse kugusha padiri mu cyaha yabigeraho kuko nawe ari umuntu. Urwego rw'ubugenzacyaha buvuga ko dosiye bugiye kuyohereza mu bushinjacyaha akaba ariho ikomereza. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ahandi naho amazi y'uruzi Rusizi aherutse komora abanyagihugu mu mazu yabo mu kwezi guheze. Muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura ashobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abana. Amashyirahamwe yitaho ineza y'abana asaba ko bugarukirwa ko mu maguru masha. Inkuru yateguwe ni Radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi, tigezwaho na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kuva igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri gitangura, haraheze ukwezi abanyeshuri bataratonda ku mashuri ya Mushasha ya mbere n'iya kabiri ya Gaharawe, Kinyinya ya mbere n'iya kabiri, hamwe n'igice cy'umutumba wa Rubondo muri zone Gatumba, kubera inyubakwa z'amashuri zahitanywe n'imyuzurira y'uruzi Rusizi. Abanyeshuri bazi bakora ikibazo cya leta cy'umwaka w'icyenda bashika 54 bo ku ishuri ishingiro rya Mushasha ya kabiri babaye baratirirwa isomero ryo kuri sekominari ya Gatumba, abandi nabo byifashe gute. Umuyobozi w'ishuri shingiro rya Mushasha ya mbere avuga ko aherereye batabasha kwiga.
Abandi bari muhira nta handi hantu bashobora kujya kuko amashuri akihujwe n'amazi, ntaho baronka basha kugira ngo bajyeyo. Hanyuma n'abigisha ntiboronka abo bashobora guca kugira bashobore gushika mu mashuri, amazi abogabogera ku miryango. Kandi ikindi nacyo, nta kuntu twoshobora kubahamagara kubera nta matoilette ahari, nta tere boshobora gukinira ko meme 10 metre kandi ntazihari. Bituma twabanje kuba turatenya kubatuma.
Ustani wa komine Mutimbuzi abona ko leta yogira ingufu mu kuraba inyubakwa abo banyeshuri baba barigiramwo mu kurindira ko inyubakwa z'amasomero yabo zisanurwa. Simeo Butoyi asaba kandi amashyirahamwe itabahuye n'ibiza nayo nyine kugira icyo akoze mu maguru masha.
Birashobora gutuma umwimbu muri rusange ugabanuka muri komine yacu ya Mutimbuzi kuko ishuri ry'umwaka bitatu atize, ahubwo dusaba n'abagiraneza ko bo baraturonsa amashuri bita ecole mobile kuko twarabonyeho babikoze ku buterere n'aha iwacu birakenewe gusa.
Hamwe n'ivyo, uyu muvyeyi asaba ko bonafashishwa ibikoresho vya nkenegwa kuri abo bana kugira bashobore kubandanya ishuri.
Hajewe nari mfise abana bashika batandatu biga, bose nta n'umwe yiga kubera ibikoresho by'ishuri byatwawe. Kandi tukaba dufise n'abana bari nko mu mwaka w'icyenda bazokora kijya kibazo. Urumva dusaba ubushikiranganji ko bwotugarukirako bukagira icyo budufashije bukaturonsa amakaye y'abana n'amaniforume, kuko nabo dusaba iririndi shuri ngo umwana aje kwiga ata bikoresho by'ishuri afite ntacyo yotondana.
Iruhande yuko abana batariko barabandanya ivyigwa nk'abandi basanzwe batabayeho neza aho bahungiye muri site Kigaramango, amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko abo bahunze imyuzurira barara mu tuzu bagerageje gusanasana dusakajwe ibikaratasi hamwe n'imisegetera itabaguritse. Utwinjiyemwo usanga baryama ku birago, abandi hasi ku ivu ku kubibura. Aba ni bamwe muri abo banyagihugu
bakumbagara na twese ngaho muri ako gashiki nyine twazingazinze tukabashyira mu mirambi zonase tukaryama ku ruhande kuko nta bundi buryo twahava tubigeye.
Bararare nyene hajya imbeho ije turakigumira imvura iguye nka twe tudafite nka guhema na duto duto cya duhagarara imvura ikatunyagira duhagaze. Abana namba iyo mvura iguye barashaka kubura ikindi bushobora kubanyuranyiza ngo bambare, turi mu buzima bubi cyane.
Amwe mu mashyirahamwe yitaho ineza y'abana ariko aragerageza kuraba icyo yofasha abana bahuye n'iyo myuzurira. Urongoye ishyirahamwe rikingira indwara zifatira mu mutwe PPCM avuga ko ingorane nk'izo zishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abana.
Benshi baravuga yuko bagize ingorane mugabo komeye bakiri bato baravuga ibyabo baje yuko batakaje ibikoresho by'ishuri, abandi nabo baravuga yuko basongera aha hantu murabona babaye ahantu habi cyane. Murabona ko atagikozwe abo bana bashobora kuba abana bo mu ibaraba izo bakabumviriza buke buke, ariko icyo tubona gikenewe cyane ni uko naho bakeneye kumvirizwa sivyo vyihuta cane kubera twabona yuko ibikenewe tabor ari materiel scolaire twaretse retanse bishobotse n'ivyo baryama. Hanyuma ibisigaye ku ruhande rwacu biko turaraba ko abo bana hariho abo baragize ihahamuka bivanye n'umwuzurira bahuye niko gatonga.
Urongoye site ya Kigaramango Hakizimana Augustin atewe amakenga n'umurundano w'abantu bahaba kuko ashobora kwaduka indwara ziturutse ku isuku rike mbere n'ikiza cha COVID-19 nacyo kigashobora kuhasasika inganda hamwe atagikozwe ibintu bitarayangara. Ino site ya Kigaramango irimwo abantu barenga 70,000 n'abandi baciyongera, iri ku bilometero 4 uva ku rubibe rwa Gatumba na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uteruja mu gisagara cha Bujumbura.
Igikorwa cyo kwiyamamariza amatora tegekanijwe mu Burundi ku igenekerezo rya 20 y'uko kwezi kwa gatanu no kuvuga mu minsi ibiri iri imbere cyarangiye ejo ku munsi wa Mungu. Perezida Sylvestre Ntibantunganye yahoze atwara igihugu cy'u Burundi yaravuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije maze hamubwira ukuntu yakibonye icyo gikorwa.
Je no vuga kuri koragira neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turibwo agiye muri imyaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere ni ukumenya yuko aya matora abantu bari kubayiganwamwo abaye aheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano y'Arusha akaba kandi hagiye muri gato 15 Uburundi ufise inzego zikije umutekano zihurirwamwo abarundi barundikazi baturika ubwoko bwose. Iyi kaba ari intambwe ikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza. Icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyiyumviro byose bivuga mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politiki biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga y'amateka ikibazo cy'icyo n'amashinga y'amateka canke mu bantu zo bakobina. Aha mbere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari. Mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa. Muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga ni n'abantu b'icunjaha mu gihugu uravye wahoze arongoye igihugu uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga amateka mbere mu myaka myinshi uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'amashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko nukuba ataza kugira ngo hari ahantu habutse icyumviro bishyikirizwa. N'ikindi kimenyamenya ni uko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko aritoza ufite muri bo imyaka mike afite imyaka ngira ngo 40 ndumva. Urumva iyo ni intambwe yindi iyi ni intambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi bwafise umukuru w'igihugu mushasha kubera kuko uhari kuva mu 2005 atazokwitoza ubwa gatanu tuvuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kuba ine ibyo bikazotuma ibyiyumviro biba byinshi mu n'amashinga amateka gusubira uko biri ubu.
Ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gatuna Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza?
Si ibyo gusigura ahubwo ni ibyo kuyamiriza. Ni ibyo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine natuze natondaguye ubona ko ariko baritoza urwaruka uvuga ruva mu migambwe harimo bere barongoye bamwe bamwe. Icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese aca yumva ati uwo ndiko uri karayiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kuntu bazoshobora kubigera bazobanza kuza kuza kuzimya umuriro. Aho rero je ico ndabasaba ni uko bovuga batakidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo rwaruka ruvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato rwaruka kamenya yuko rubandanije muri iyo nzira nibwo ruzoriko ruriyononera. Aha mbere ubushako rwashaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufise imyaka yegereje 40 irenze ku gatoya niwe akiri muto muri bose abandi bose bafite imyaka irenga 50 ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakuze muri bwa Burundi bwagira sangora turiko turavuga. Aha rero niho ngira nti botuje kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegerezwa gukingira Burundi kandi bikaboneka neza uko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kure kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe ntacyo bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga ntihari ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza.
Yego, wihweje muri rusange rero ikintu witeze mu matora ni ikihe? Murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza?
Nakubwiye nti umuntu wese uwo biraba muri abo bitoza, hanyuma tugashyirako n'inzego za leta y'u Burundi, tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja abashigana wese abishyizemo ishaka ni nguvu ayo matora azoba neza, azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza. Igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane ababitoza bo kwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyiyumviro umengo baratsize byarahetse, burya iyo ugiye mu matora ntubuzi icyazovamo, na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyine ubene igihugu uko tubivuga bagashyize ikiri ku mutima nk'uko babivuga bonyine, wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe, utatowe ukamushikiriza ijambo kumukeza, uwatowe nawe akamya abatore w'u Burundi adatorewe wenyine kandi adatorewe umugambi wiwe abatorewe igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije, kiba kimugize umwungere wacu, kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumva iteka gusa, ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'Abarundi.
Ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika ubu atabarorerezi b'amahanga n'amashyirahamwe kan'amashengero yo mu gihugu ashaka nka 40 ivyo irizeza abanyapolitiki bose.
Niko byifashe nta kuri twogira kira, noneho urabona mbaye ndareka nuko ashobora kuba hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro. Urabona iki cyiza cya coronavirus iko kimeze, nawe muranumva muri mu ijwi ry'Amerika bavuga yuko hari abakorera muhira iwabo.
Twese n'ubu turi ko dukorera muhira, n'ubu turi ko tuvugana ndi mu biro byanje mu nzu yanje.
Urumva rero byogora kugira ngo tugire ngo ntihagire abaza kuyaraba bavuye hirya no hino, byogora ubwami bwashyira ngaha basengaha, naho ugasanga hari za ngingo zafatwa z'uko umuntu kugira ngo bamurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugaraniwe ahantu kugira ngo arabe kucyo kiza kitwa cyarabufashe. Urumva rero ko ni ibihe bitoroshe mu byerekeye amagara y'abantu, kandi baza yuko abo Barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo ayo bazobikurikirane, abo bene imigambwe n'abitoza babigiyemo, hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura, ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cotuma Abarundi bizera. Ibyo aribyo byose ko bigenda kose ayo matora azoba, kandi hazogeze tukivuye ngo icyo dusabye gusa ni uko ikizovamwo abazoba bashyizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza Abarundi, kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro, tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi wo kwegeranya Abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise, na cyane cyane ibibazo biraba iterambere ry'abene Burundi.
Umurwi se ni utuma ayo matora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe, aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi uri muri ayo mahiganwa, umwe muri iyo migambwe wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi uri gutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ibyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo barashobora kubura ikibi bamvuga ko uko wigenza wewe niko kuzoheza kukaguhiteka, kuko ibintu biriko birashika by'uyu murwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere, hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine. Hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbese twe tutarimo gazi umugambwe sabanya fode buravuga uti mbega ko hose bashyiramo gusa umugambwe CNDD-FDD, umugambwe CNL, umugambwe ICONA, kuko twebwe muri forodemo tugira ikibanza. Icyo gituma rero burya iyo muri ko murahananira ibintu iyo wongeye tukigenda neza nturaba inyungu zawe gusa, uraba inyungu z'igihugu cyose. Ariko saho noza kubandanya mpagarara gihambaye no gutera kamo, kandi seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizova muri aya matora kizoza cemerwa n'Abarundi, kikanakiza u Burundi kije koko cerekana koko uko barundi bashikiriza uko yumvira hanyuma usa nabo bahiganwa ndabisubiremwo ategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko abarundi bashobora guca kubiri nuko yumvira cyaragiye birashika maturagira muri kino gihugu kuva twikukira mu 63 ugacya mu 93 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye ku binini zo wiyumvira no kutegura umutima rero akaba bakari mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishyikirizwa na bene Burundi ariko baratora
none mwebwe mwibeje abanyapolitike bariko bahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambo yabo canke mu gihe batotsinda ayo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazoba bashize
nakubwiye nkundikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugendera ku amabwiriza tugendera ku muri aya matora benshi muri bo bari mubayatoye bashize mugaho none harimwo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ikaba ari nayo yitora amabwiriza yose tugenderako n'ayagenga amatora harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshinga amateka benshi mbere no muri leta harimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu abantu barakunda kuvyibagira mu kugenera kitunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashinga amateka n'inama nshingangi icako kuko niwe abafise ibibazo vya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azi ibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka nakubwiye imyaka myinshi hageze ingorane ziba abo bantu ndondagweba abo bantu ndondaguye nibo ubwa mbere bisogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushemeye bwabo bugera cyo gituma navuze nti bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwifuza ko Burundi buba inyuma y'amatora icyo kizoba je nari gushima mbere iyo aya matora abantu duhamagarwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe gutubabone bari hamwe bariko ravuga ko ndiko ndavuga bati twifuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagariye kuja mu bintu byo kwigira hagati ya Uganda turiyemeje yuko ikizombo y'amatora tuzocuba tukacubahize ayo majambo yavuze usanga imbere mbere ibintu cavyoroha ibyoroha neza atakagura neza wazana ndizeye umwanya uracariho uyu munsi n'itariki 15 bazotora ku itariki 20 bafise uburenganzira bw'icyo bavuze gushika ku itariki ya 18 imyezi itatu akakabunda bateye bakumve tubabone basohoke bavuge ntibafate gusa ibyo byukwama ariko hariruka inyuma y'abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusuhuza ubugabo bukomeye ubushinga ntahe muri kino gihugu
kamwe mu bateye turizeye ko bazogatega amatwi mu gusozera ariko nashaka mu gihe cyo mutanze kimeze nk'impanuro muha umunyapolitiki wese azotsinda ayo matora
umunyapolitiki azotsinda icya mbere azobandanya mu makanda y'injungu za demokarasi n'injungu yo kwikukira mu 61 wa gasore umugambwe wiwe utsinze yavuze ati ntatsinze umugambwe ikona hakiza Burundi mu 93 ndadaye Melchior yayivuze wari wone turi kumwe atsinze yavuze ati ntihatsinze Melchior ndadaye ntihatsinze umugambwe sitabanyashodebu hatsinze demokarasi hatsinze Burundi uzotorwa rero yogenga avuga ayo majambo nyine aremeshe abarundi bose icya kabiri mu kugitene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu cy'abarundi bose atari igihugu cy'umugambi uyu cyangwa ivyumviro buriya iyo ugiye kwitoza uba uri nk'umwigeme yiteguye kuza gusabwa ujye kugira abarundi uti nsabe ugiye kuba bagusabye rero ubaye umugeni wabo hanyuma tuba ukivuga vya vyumviro vyayituruka uvuga vya vyumviro vyahugiye nico gituma buriya iyo umukobwa mu Burundi agiye kwabikwa bavuga bati agiye Burundi agiye mu Burundi ubu none tuba turatora Burundi tuzaba tumushize hejuru kugira ngo atubere twese umwungere atubere twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose n'iri kure hariya akayiyumvira haba iri mu Burundi haba mbere n'iri mu mahanga urabona ko dufise n'impunzi abe umwungere abe umuvyeyi w'abarundi bose
perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze murongo w'Iburundi murakoze cyane rwose cyane cyane ku mpanuro n'ivyiyumviro byiza muhaye abarundi muri rusange mwakoze
na murakoze cyane ko mpamaye aka kanya kukubwira na bene wacu barundi.
Cyuti mwese bagenzi muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri no saha bigarukiye ngaha. Icyo cyari gice cy'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi, ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga kuri site yacu internet ni www.voa.com, kuri Facebook na Twitter adresse yacu ni voa radio yacu. Mwakoze kudutega amatwi, kandi muri kumwe na Oriane.